Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Ibyo neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa gatatu tariki 29 y'ukwezi kwa 11 mwaka 2017 muri kumwe na Frederic Undikije.
Mumba na twebwe tuba turaraba muhiri wiwe hari abakozi. Abakozi rero nabo turabona gushika inosa kuko tuba bose tworonka aho duhera, ariko naho nyene n'igipolisi cyari hafi.
Uyo ni umwe mu bagize umuryango wa Sergio Barutwanayo yarayiciwe mu Kirundo. Barutwanayo yahora ari umunyamabanga wa kabiri umugambwe Ipuna uyobowe na Karolindi Tije mu ntara ya Kirundo. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yereka ibiganiro biko byahuza Abarundi yarusha mu gihugu cya Tanzania. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Impande zitandukanye ziri mu biganiro yarusha byanse ko zihangana amasomo yandi nkuko bari babisabwe n'umuhuza. Bahavuye bashiraho imirwi itanu ifatiye ku vyiyumviro vya politike, abemera ubutegetsi n'abatabwemera. Iyo mirwi yatanguye gukora inyuma imutaga. Iyi ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver. Iyo nkuru ari yarusha mu gihugu cya Tanzania.
Inyuma y'umutaga kuri uyu wa gatatu niho ibikorwa nyezina bisa n'ibyatangura hagati y'abanyepolitike batandukanye hamwe n'amashami yigenga bari yarusha, ariko naho nyene byanse ko bicarana ngo bahangane amaso mu yandi nkuko umuhoza Benjamin Mukapa yabibasavye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri. Yari yabasavye ko bokwigaburamwo imigwi ibiri, wewe yifuza ko umugwi wa mbere wabugizwe n'abanyamigambwe leta abigenga bitavye amatora y'u mwaka w'2015 n'abahoze batwara Burundi. Ubundi mugwi nawo wari kubugizwe n'amashami yigenga, abakenyezi, abaserukira amashengero hamwe n'ugwaruka. Ijoro ryose gushika imbere y'umutaga kuri uyu wa gatatu byari byanse ko bumvikana kuri iyo migwi ibiri. Umuhuza yanababwiye ko bo kwitorera n'abantu babiri baserukira iyo migwi, ariko nivyo byabataye ku amazi. Bahavuye bahindura maze bashiraho imigwi itanu iborohereza. Umugwi wa mbere bashizeho urimo leta, umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD n'umugambwe IPRONA. Hiyongera ko rero n'indi migambwe ihuza ivyumviro n'ubutegetsi ku vyerekeye amasezerano yarusha n'induka y'ibwirizwa shingiro. Iyo ni nka FNL utwagwa na Jacques Bigirimana, Radebu utwagwa na Jean Dodier Mutabazi n'abandi. Ikindi uwo mugwi uhuriye ko nuko utemera ijambo negotiation kuko ngo rivamwo kugabura ubutegetsi nk'uko Mutabazi abivuga.
Icampagurukanye kimvana i Bujumbura nuko twaje tuje kumarira ibiganiro twatanguye haramaze imyaka ibiri, ibiganiro bimwe bita mu kinofunofu dialogue. Uye nishobora kuba negotiation kubera icyo kintu ni kimwe cyaba cyagihe muri Arusha yo mu 2002 twasinya, icyo nicyo cyitwa negotiation. Ubu ivyo tugira ni ibiganiro bita dialogue. Nta bimwe byaba i Bujumbura byagarikiwe n'umugwi wa Sendi.
Umugwi ugira kabiri bashizeho ugizwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta nka Frodebu, Amizero y'Abarundi n'abandi bagwanya ihinduka y'ibwirizwa shingiro. Uwo uranegura ingene hatabaye uguhangana amaso mu yandi nk'uko Evariste Ngayimpenda ku ruhande rw'Amizero y'Abarundi abivuga.
Ubu rero icyo twari twiteze nuko bamwe nabandi bo bivugana amaso mu yandi ico bamwe bose bategekanya kunyishu y'ivyo bibazo nyamukuru. Hanyuma rero kuguharira kukagira ico kuvuyemwo tugashika kwijambo twoshikiriza makungu n'abarundi tugiye gukorera ko kugira ngo uburundi busubire buronka amahoro n'umutekano, tabapfungirwa ubusa, tabantu basahugwa utwabo kubusa, kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye, mu gihugu hagati hari umutekano.
N'urubando rw'amashirahamwe yigenga nabwo wiciyemo imigwi ibiri, uwa mbere urimo Oricome, Parseme hamwe n'abakenyezi, ubundi nawo urimo Urunani Piske Burundi, Ugwaruka n'abandi begeranye mu vyumviro hamwe n'abaserukira amashengero. Umugwi wa nyuma ugizwe n'abahoze batwara igihugu. Sylvestre Ntibantunganya yisanze ari wenyine muri uwo mugwi kuko Domitiano Ndayizeye hamwe na Petero Buyoya batarashika. iyo migwi yose ibwirizwa kwiga ingengo munani ziri ku rutonde rwatanzwe n'umuhuza. Muri izo harimo ibya politike, umutekano, kugwanya kudahana ibyaha, leta y'ubumwe, ikibazo cy'impunzi n'ibindi. Umuhuza Benjamin Mkapa yabasabye kwicarana batinubana kandi bakavugisha ukuri. Umunyepolitiki umwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko Mkapa yababwiye ati igihugu ni gwanyu, ingorane ni mwe muzizi kandi n'umuti ni mwe mugufise, rero mubwirizwa kuwutora. Mvugo yakoresheje ngo yasa n'ubakarira nk'uko abanyepolitike babivuga, kuko yongeye ko kubabwirizwa gushika ku masezerano. Avuga ko azo bari nk'urupapuro rw'inzira rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano no gutorera inyishu injyane za politike zadutse kuva mu mwaka w'2015. Gushika ubu nta urashika aserukira abatavuga rimwe na leta bahurikiye mu runani Senared bahunze igihugu. Uwashitse kuri uyu wa kabiri ni William Munyembabazi yaserukiye umugambo ya SNDD wa Leonard Nyangoma. Pierre Claver niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver, tukivuga cyane cyane kuri ayo ibyo biganiro bihuza abarundi yarusha. Muri aka kanya turi kumwe na Dr. Jean Minani ahejeje gutogwa, yari yatowe mu mabanga yo gusubira kurongora urunani Senared rutavuga rumwe na leta. Mwiriwe neza Dr. Jean Minani. Murakomeye.
Ego turakobe cyane.
Ego mwe tubanje kubakiza ko mwasubiye gutogwa muri ayo mabanga, hanyuma tutarinze kubatesha akanya bubaye bwa kabiri mutogwa kurongora urunani, ikintu mufite umugambi wo kurangura mutashoboye kurangura igihe mwarongora urunani n'iki?
Mu bundi mbanze mfate umugongo umuryango wa Serge yari mutandere wo mu Kirundo. Ndiwe umuryango wiwe naho ndi kure ko turi kumwe. Bihangane abicanyi ba Petero Nkurunziza ko nta wundi yabatumye, barabaye benshi bahekuye imiryango, nta kintu no kubagwanya nta kundi.
Dr. Minani uri kuraca imanza
nibyo kandi nabishimye. Jone nakuze benshi barabibonye, inacho gituma kumbure batumye ngaruka. Icyo ngiye gukora mu gufatira igikorwa cyari kigeze kugira ngo Petero Nkurunziza n'akagukiwe bive ngombwa ko bashika Arusha, bashika ku meza y'iganiro kugira ngo abarundi bose yega batorere inyishu ingorane dufise, hanyuma usubire mu mahoro umutekano, hanyuma tubwire nako no muri demokrasi iterambere.
Dr. Minani, umurwi Senared, umuhari Senared waratumiye muri ivyo biganiro, ariko amatwi adusumira abitavye n'abari bahurikiye umugambwe umurwi Senared ariko batabahanze cyane cyane ababa mu gihugu hagati. Muri iki gihe mwejeje gutorwa, murafite umugambi ukwifatanya n'abandi barundi kugira ngo murondere amahoro mu Burundi?
Twebwe twafashe ya mbere kuva kera turondera amahoro, twifuza ibiganiro, ariko ibiganiro nyezina atari nzina mico bimwe birabera ngaho Arusha. Mbega ko bavuga ngo ari ibiganiro, ni bande bari mwaraganira? Ko abaganira ari abantu baba bashamiranye, bafitanye amakosa, babarya icyo bapfa. Muri abantu bose bagera ijana 100 baje, babagera ijana baje, wumva habonetse abashamiranye cyane. Abo muvuga ngo ni leta, nta leta yaje. Ku byo twumvise bavuga ko leta itaje, haje gusa SNDD-FDD. None SNDD-FDD ni ijwi ry'igihugu ubu, ko abajejwe igihugu bagifashe bakakizingamika bagumye Bujumbura. Nakwiga byasubiye inyuma kuko te aho harapfuma hakaza abashikiranganji 4-5 ba Petero Nkurunziza kugira ngo bishure ibibazo by'amabi barimo barakorera abanyagihugu. Ubu ntabaje none twese nase ngo twoza twogwanira nande, kuko numva bagiye mu migwi y'abasa gusa y'abahujije baze no kubonana. Abafise ingorane zabo nibo baganira, cyangwa abafise icyo bapfa nibo baganira.
Dr. Jean Minani,
cyatumye tutagenda yarusha ubwo nacho tugiye gukora.
Dr. Jaminyani, hari abatangaza cyane cyane abatavuga rumwe no muhari wanyu bavuga ko umuhari Senared atakintu userukira ari mu hari urimwo abantu barondera inyungu zabo bonyene aba mu gihambwe yonyene yo bikomeye muri uyu muhari ari MSD na Frodebu aho bantu mabwirike
bawo abantu bavuga gucyo n'abantu batazise na Red Charity none kumva atacu no bamaze ukavuza iyo migambwe yose iyo bitimaze mu matora ka Jonathan yoge na gucyo matora mbaye je ntogwa nuko abona ko ayicuma nico shoboye imigambwe ihari ababivuga ni leta iyazi sho tumaze iyazi niki dutinyira iyo bavuze amazina yacu ko baca batinya ati nokuza ntibaza baje kaduhunga kuko barazi ijuja dufise barazi sho barimo baradutinyira kandi ndabyumva nawe nyene barabizi ariko sico gikuru igikuru nibaze tuganire tubahe ibyiyumviro tubabwira amakosa bakoze hanyuma tuvuge n'ukuryo twotora inyishu n'ibibazo byose bihari
muri iki gihe
muri
iki gihe Dr. Binani haravugwa imigambi cyangwa umugambi wo kugira leta y'umwe mu gihe mwoja mu biganiro mwoja muri ivyo bibanza bya leta
ugambe twebwe ibiganiro ibibanza muri leta sibyo bituhanza amaso sibyo bituhanza ishinga twebwe kirazi ishinga nuko boneka amahoro
ariko ivyo bibanza mu bijamwe
kirazi ishinga nuko twokwicara hamwe tukavuga ibibazo tukazana inyishu z'ibibazo bihari hanyuma ibibazo tugashobora kubyironderera tutabihawe nayo ibyo bibanza bavuga ngo ibibanza bashaka bajya babugize ururirimbo numvise wahejeje kuvuga yabugize ururirimbo kuko agiye amenyerewe nyine arimo yatinya ngo aza bamufata ibibanza byiwe nahumure nta kibanza kiwe twe turimo turarondera icyo dushaka kohoza amahoro abarundi bose bari hanze imbunzi nako nabinyegeje mu gihugu niko bose ruko bagasubira mu ngo zabo hanyuma hajya amahoro tugasaba amajwi y'abanyagihugu abanyagihugu badushimye washimye akayamuha washimye akamuha ikibanza akwiriye
tukivuga kuri ayo majwi nyine Dr. Minani haravugwa umugambi gutunganya amatora mu 2020 urunani Senared rwiteguriye gute ayo matora
nta matora twebwe dutinya n'amatoyi ahari hose waba ururirimbo w'iyo leta itandukanye y'ubujumbura bavuga ngo dutinya amatora nibashireho nibaze tuganire dushireho ibitegerezwa kuba kugira amatora abe meza baratuza katuza barabe ko bazokwatsa na gatoyi bajya ubu niyo bashobora kwatsa ndibaze ko bahezi nk'abatsinze ubwa mbere icyo twebwe tusaba tuvuga nibaze tuganire dushireho ibitegerezwa gushirwaho kugira ngo amatora abe meza kugira ngo umurundi ashobore gutora ariko ntibavuge ngo amatora aza mu 2020 nta matora azoba gute n'ibintu bizaba bimeze guca
mu kanya gatoya cyane rwose Dr. Minani akanya karagiye amasegonda 30 muvuga ko mushaka kuja mu biganiro ariko umuhuza atari mu rundi yarabatumiye ntwagiye muri ivyo biganiro ivyo bifise insigoro nke
ntitwagiye mu biganiro kubera iki twarabivuze twaramwandikiye ni kete twagiye mu biganiro ko tutabitumiwemo twebwe tubisenarede ntibadutumire
ndabona akanya
nibadutumira tuzogeza mu biganiro icya kabiri nihaza abo tuganira tuzoja mu biganiro
uwa
gatatu ntidushaka ko leta cyangwa umuhuza abaza kwitorera baza kuganira kandi twitwa senarede aradutumira nka senarede twebwe tuzomenya abazogenda
Dr. Jean Minani murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi rya Amerika
murakoze namwe.
Duk twakubite mu Burundi naho aho wahoze hari mu stantere wa commune Kirundo akaba n'umunyamanga wa kabiri mugambwe yipuna uyobowe na Karolindi Tije mu ntara ya Kirundo yaraye yishwe yiciwiwe n'abantu bamucumise imbugita inshuro nyinshi urongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo avuga ko amatohoza ariko arakorwa kandi ariko agenda neza amenyesha ko igipolisi gifatikanije na parake ya Kirundo kiri mu nzira yo kumenya ico urwo rupfu rwaturutseko n'inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze ari mu Kirundo
mu masaha ya kare ku mugoroba w'uyu wa kabiri niho Seregio barutwa nayo yategwa kumuhana iwe n'abantu bataramenyekana aho yarasanzwe aba muri karatiye ya Nyange bushaza mu gisagara cha Kirundo abamuteye bari bitwaje imbugita uyu numwe mu bajyango biwe yemeye kuganira n'iju rya Amerika ari mu bamuserutse ko hakiri kare agishobora kuvuga
abagizana bari mufashwe kubufata kuri amazi kumwimobiliza baramucumise imbugita bamusanze muhira isamore samoye haya hakiri kare sinio naronka telefone ati Sergio baramwishe baramucumaguye niho naca nza shikamuhira turarondera muhira turabura umuntu umwe ariko nta mukozi twahasanze canja ku bitaro rero naho namusanga turabona ko amerewe nabi cyane ariko mu uwo mwanya ca ndasaba ko twamuhitakiye cyamutumutwara ku bitaro Ingozi abaganga baje kudufasha ibyo bashoboye baragerageza gushika aho yitaba Imana uno munsi tariki 29 ku munsi wa gatatu iyo yitabye Imana isaha 11:45 kandi namaze kwizera mbona umenga ziko biraza n'abaganga bari baturemesheje
umuhisi ntiyashoboye kumenya abamwishe mu muryango barafise umwizero ku bashinzwe gukora amatohoza
ariko abo bantu ntibashoboye kumenya numva na twebwe turi turaraba muhiri wiwe hari abakozi abakozi rero ntabwo turabona gushika inosa kuko tubarose tworonka aho duhera ariko naho nyene n'igipolisi cyari hafi turasaba rero igipolisi ko nikigejejwe amatohoza kishe kudufasha kifashanye n'abajeje intwaro bose badufashe tumenye umuntu wacu aramwishe amuganda guye turi ku bitaro twarabonye n'umucamanza mukuru procureur yarashe kuhashika cyo cyose cyaratuhumurije yuko dushobora kumenya ahatwikiye umuntu wacu kuko nta muntu yarafite ideni kuri je nta ngorane nabona afitaniye n'abantu
mu byaranze ubuzima bwiwe Seregio barutwa nayo yabaye mu stantire wa commune ya Kirundo inyuma gato yo gwimogwa mu 1993 no kuvuga kuva mu 1994 gushika 2003 Uburundi bwinjiye mu ntwaro mfata kibanza muri politike yarazwi mu ntara ya Kirundo nkimboneza mu mugambwe w'abadasigana Iprona kuva mu mwaka w'2015 umugambwe Iprona ugize ingorane ugacikamwo ibice ubugira kandi umuhisi yari umunyamabanga wa kabiri wo mugambwe mu ntara ya Kirundo yari indongozi mwishami iyoboka Karolindi Tije nk'umukuru w'umugambwe ashengeye atari akigaragara cyane mu bikorwa by'umugambwe ariko kandi yari bwatangaza cyese ko yabihagaritse cyanke ko ayoboka umugambwe Iprona wemewe imbere y'amategeko ya leta mu mugambwe yamukamwo nta kiratangazwa ku rupfu rwiwe twari dufise umuhango wo kuvugana n'umushingamateka jyaho amapasiteri bafashanya mu burongozi bw'umugambwe Iprona kubera uburuhe yari afise inyuma yo kumuba hafi ijoro ryose mu bitaro yahavuye atwagwa n'agatiro araruhuka gutyo ntitwaba tukivugana mu gihe umuryango usaba amatohoza igipolisi mu ntara ya Kirundo kiratanga ihumure komiseri Jacques Nijimbere arongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo yabwije ijya Amerika ko bariko barakorana na parake ya Kirundo mu matohoza iyo ndongozi mu gipolisi menyesha ko bari mu nzira nziza iyo kumenya ico ubwo bwicyanyi bwaturutse ko komiseri Nijimbere avuga ko vuba bashobora gutangaza ico barutwa nayo Seregio yazizi kibicishije ku rubugangurukana bumenyi Twitter igipolisi cyatangaje ko umuntu umwe amaze guhagarikwa ku mvo z'amatohoza mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
urakoze Jean Bosco tubibutse inshuti mwese ko mukomana abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda nkuko bitangazwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU abantu barenga imiliyaridi zibiri ku isi barongereje ku rutonde rw'ibintu bafungura udukoko turimo ifungurwa ndema mubiri ku Barundi baba mu ntara kamaza uragane na kumoso kuryinswa n'ibintu bamazemwo igihe kirekire mugenzi wacu Fidele Niyongabo yaganiye na Atanaza ntiyanogeye yanonosoye ivyerekeye gufungura neza atangura avuga icari co gufungura neza
Gufungura neza ni gufungura imigwi mikuru mikuru itatu y'ibifungurwa abantu bashobora gufata. Aho rero hariho umugwi wa mbere ariwo urimwo izo twatwa no munsi mwatwe kugira ngo abari tuvuga ko no mugwi witwa ndema mubiri. Uwo mugwi rero urimwo inyama, urimwo amata, amagi, ifi, n'utwo dukoko rero mwariko muravuga turibwa ni twinshi, rero harimo n'inswa. Uwo ni wo mugwi wa mbere. Umugwi rero ugira kabiri, nsibi nyuma gato amata, hariho n'ibiva mu mata bindi murabizi, hariho za yogurute, hariho amaforomaje, ibyo byose birimo mu mugwi ndema mubiri. Umugwi rero ugira kabiri ni wo bita ntanganguvu. Ntanganguvu rero urimwe umwo ibice bitatu, urimwo amavuta, aya mavuta y'inka, urimwo nk'izi za margarine, hakaba n'ayari amavuta mubona tuvuge amata, ndaba amavuta y'ibigazi, amavuta y'ibiyoba, amavuta y'amakoto, eka n'amavuta ava mu isoya. Hakaba ico ni gice ca mbere. Gice kigira kabiri, harimwo ibi bitegwa mubona bitunze abantu nk'ibinyantete, ivyerera mu kuzimu. Hakaba n'ikigira gatatu rero, isukari. Ibi byose uko ari bitatu bigize umugwi ntanganguvu. Hakaba rero n'uwundi mugubwira gatatu nawo nyine urimwo uduce tubiri, harimo vitamine. Ama vitamine ni menshi, harimo za vitamine A, D, K, E. Ukeneye icyo siguza kuri vitamine woba ukeneye no yikubwira. Hakaba n'ibyunyunyu rero mwariko muravuga bimwe ndaza kubibabwira. Icyunyunyu kimwe kigize izo nswa duhava tuvuga ko mu mwanya rero niyo migwi rero. Ariko urashobora kongera ko n'ibindi bibiri, urumva ibintu byo gufungura, hariho amazi. Amazi nayo nyene bayashira mu bifungurwa kuko arafite akamaro mu mubiri. Iyo rero bavuze gufungura neza, bagomba kuvuga abantu bafungura iyo migwi itatu. Mbere hariho n'amashirahamwe amwe amwe amaze kugera ku migwi icenda. Iyo sino ishimikira ko kuko nk'aha mu Burundi buhari ingorane zo gufungura neza, kubabwira imigwi icenda byoba bigoye. Ariko iyo migwi uko ari icenda wumva yayiryo shirahamwe ntava nshimikira ko yoyo yamuka kuri iyo migwi itatu nariko ndakubwira. Nibyo naba ndababwira muri uno mwanya.
Tugaruke ku byerekeye izi nswa, n'ikintu abantu bava nko muri izo ntara kama nka Buragane na Kumoso bamaze igihe bafungura, ari mu zindi ntara zo mu Burundi batafungura izo nswa. Mbere n'ababa muri izo ntara nyene batabifungura babirabira hasi, babona ko ari ibintu menga ni ibintu bidashemeye. Mwano no se byerekeye gufungura neza, ni kihe mufungura izo nswa bakuramo?
Wigeze kubivuga mu ntangamarara wavuze uti ufasha kugwanya inzara, nibyo. Ariko ari ico no kini no shimikira ko nuko iswa zituma nk'abana zirimo ibintu bita ibyangombwa bikomeye cyane ku bana kugira ngo bakure neza, ni ikintu bita afidamine. Muri rusange izo afidamine ni 20, mugabo izihambaye cyane ni 8. Biri rero mu munsi w'abasanze harimo izo afidamine nyinshi zituma abana bakura. Rero iyo rero bakuze ku rugero rwiza, hariho n'ikindi kidaheza ngo gishike, ni ukugwara. Za ngwara zikarira abana babuze ifungurwa ndemamubiri ariyo kwashiyorukoro. Urumva rero n'ikintu gihambaye, abo bana n'ukuri baba bashoboye iyo bazibahaye bakazishyira mu mboga nk'uko muri kajya ka reportage twabyumvise, ni ikintu cyiza cyane. Cyangwa bakazishya bakazishyira mu mboga canke hamwe bakazishyira no mu buki. Iyo ijya fuyiseye neza barayishyira no mu buki. Urumva rero hariho uko abana bagira igikuriro cyiza, bakagwanya indwara imeze kwashiyoruko, eka n'abantu bakuze bakamera neza, kuko ndemamubiri ivuye mu bikoko igira umuntu neza. Agakomera mu bihimba byose duhereye nko mu mitsi. Niwo mugwi wubaka umubiri wacu. ni chona gomba guchanda kongerera kugarure tende mamubiri rero mwiswa nigeze kuvuga ati harimo ibyunyunyu ibyunyunyu no vuga ni igihambaye ni kimwe ni icunyunyu bita fer ico cunyunyu rero kiratisa kamaro cyane kubana no kubakuze na cyane cyane bagore bibungenze kigwanya ikama y'amaraso ni icunyunyu gihambaye cyane urumva hagiye abantu bakarigwa na abana batajya neza usanzwe tuzi ko biva mu mboga izo arizo zose ziza amababi muzi zaba amarengare irengarenga zaba amababi y'imyumbati imikubi n'ibindi ariko zikongera zikava no mu nyama mukaba muzi ko muri iki gihugu cacu inyama zitabigwa ku rugero rukwiye izo mfwa rero urumva zica zongereza zirimo icyo cunyunyu kigaheza kigafasha rero nk'abana bagize ingorane bazugukura neza ntibashobore ntibakama amaraso hamwe n'ababyeyi bibungeze nabo nyine badafungura neza urumva ni ikintu cyiza cyane hanyuma cya gatatu rero yama vitamini nuvuga cyane cyane vitamine imwe ni vitamine C isa n'iyunganira ndema mubiri kuko nayo nyine irubaka umubiri irubaka cyane umubiri n'amagufa irakomeza
reka tubandanye nagira nongereko eh murakoze reka tubandanye tuje ku murongo ya telefone dufise Alice ku murongo wa telefone Alice uratwumva
ndabumva
uwo tubwire irindi zina naho hamagaye uri
nitwa niyo nizeye Alice
eh
ndi mu gisagara cha Bujumbura
eh ufise ikibazo canke cyimviro
ndafise icyumviro
eh
ego ndaramukije umutumire
ndaramukije nanze
birumvikana yuko agakoko kitwa iswa kazwi ahantu hake cyane kuko abenshi baranakinuba mu kukarya ukamenga sinzi ibyo ari byo kuko naje sindagafungura na rimwe ariko noneho tugiriwe amahirwe ko tubonze umuntu adusigurira ku bijanye no gufungura uko dukoko mbega none gamutumire mudukoko duhora tubona dukunda kuguruka harimwo ibyo bita ibihori harimwo ibyo bita ibitembu harimo n'izoswa nyene ariko mwashimye gutanga ikiganiro ku bijanye n'iswa mbega je ndiko ndabaza ku bijanye n'ubwoko bw'amavitamine mwariko muradondagura iziswa zitanga mu mibiri y'abantu ubwo kugira ngo abantu bijukire kuzirya nta kuntu mwotanga inyigisho zikwiye kugira ngo abantu bose bamenye akamaro k'iswa mu mubiri w'abantu abantu benshi batinya kuzifungura bakazifungura atabwoba bafise canke batiyumvira ibindi bintu nico kibazo nagomba kubabaza
murakoze mu mwishure Atanazo
ego urumva rero kuba no munsi ikivugo cy'iganiro ari inswa murabatu yatunganije iganiro ni fideli ingaraza kubabwira igituma yiyumviriye iswa
oya turashobora kuvuga no kuri tundi dukoko nta kibazo
rumba hanyuma n'ikintu ndega yavuze ngo yitwa
Alice
witwa Alice
Alice
ni Alice Alice urumva rero ibyo bitwa dukoko igituma uno munsi iswa nizo nico kindi kizwi n'abarundi benshi utwo dukoko nkuko ayo muri iyo reportage twabyumvise ni nkuko mu ntangamarara Fideli arongoye ibiganiro yabivuze nizo zizwi cyane kandi nizo zoroshe n'ukuntu no kwakira kuko abarundi kuva na kera bari bafise uburyo bwiza bahanahana muri za ntara bakubwira arizo cyane cyane uragane n'ejo bundi naragiye mu nzira za Muyingana za Kirundo abona ko hariho imigina imigina Alice ni naho nyine ni ibintu ubona usanga bidunduye iyo izo mfore ziba ziri mu kuzimu rero ziza cyane cyane uko tuwe twabyumvise jewe simvuka mu ntara hari imigina nziza cyane cyane mu bihe bimwe uko tubyumva ngo ni igihe cy'imvura urumva rero kugira abantu babimenye rero ni jewe ndi umuntu umushakashatsi yigenga turiko turaraba gukorana n'abandi kugira ngo turabe ikintu cotuma abantu bamenya ibintu bishobora gusubirira ibifungurwa bidakwiye ngaha muri iki gihugu urabona nk'ibintu izo swa bihagaragara ko zishobora gusubirira nk'ibi by'ubworozi buto bisaba rero ko haba icyo bita education nutritionnelle hatwewe turiteguriye kubikora kiwe ndumumegesha makuru urumba ndahimbirwe mbirwe narati naratanze makuru ngira nkaba numuntu yizije gufungura neza nabyiza ari bibiri re no fasha sinzi uburyo umuntu azobwiyumvira turamenye ne twobifashamwe n'ukuri uko ni kintu gishobora gufasha kugwaniza kikongera kigafasha no kugwanya indwara izi zifata abana twabahaye akaruka kwashira urukoro
tubashimire badushikije ikiganiro Fidele n'umushiti wiwe nshuti mwese mukunda radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye Engineer Joe yadufashe mu bw'ivyuma hamwe na Fatuma Karara Alimasi yegeranije ikiganiro mugira amahoro mu gukora